Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwaranya gukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu tubafitiye kuri iyi saha.
Mu minsi mikeyi ubwo twabibonye bajya abantu bose bazobyuka usanga twabahuse. Dusaba yuko hoba inyigisho mu kugira ngo babyumve hama tubategurire ahandi.
Uwo ni icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ku bibazo ibihomoka bishobora gutera ku banyagihugu atagikozwe mu ntara ya Muyinga. Turavuga kandi no kuvyerekeye bamwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyamiriza imashini komisiyo y'amatora yamaze kwemeza ko zizokoreshwa mu matora. Amakuru ya mukarere kibiyaga binini tuyahere mu Burundi habajejwe intwara mu ntara ya Muyinga batabariza abanyagihugu barongoye ko bashobora guhitanwa n'ibihomoka vyimvo atagikozwe vy'imivo muri antunga kimwe mu bimanga bibangabiye cyane ubuzima bw'abanyagihugu kiri mu gisagara cya Muyinga muri quartier ya Mukoni mu biro byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe gukingibiza n'isibe cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asaba ko abo biraba bose kurondera aho bimurira abo banyagihugu imbere yo kuhakora. Ibindi twumviriza umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu ntara ya Muyinga aho wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu abanyagihugu babangamiwe ahanini n'ibiza bishobora kuzoturuka ku bimanga n'ibihomoka bitegwa n'imivu y'imvura. Abajejwe intwaro muri iyo ntara baharura ibimanga n'ibihomoka bigera kuri 10 bishobora kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu. Ikimanga kiriko kiratera ubwoba uno munsi cyane kiri hagati mu gisagara cha Muyinga muri quartier ya Mukoni. Abani bamwe mu banyagihugu twasanze baba hejuru yacu
ico kimanga nyene yahani mvurego yanyene ukajama nyene kazobara ubwirwa nuko cagutwaye nyene bisa imvurego yanyene yuko nyene wakwama nyene ewana witeguye kugira niki ko cyane
nyaka ihera kiguma kiduka na gucamaze gushikira nabantu buri mwaka kiriyunguruza cyane cyamaze gushikira mu banyagihugu nako nkiyo nziyo ngaho hepfo yamaze kugenda nkubu unyihogera nko mu kwa gatatu imvura ikabanyishi cyane nako nyizizi zotemba kandi bana ko ari umuryango munini cyane kuko uru rupangu birimo imiryango myinshi cyane.
Abo banyagisagara cha Muyinga bavuga ko bararana ubwoba buri munsi imvura iguye bikaba ibindi.
Iyo nzu yarabomotse n'inkinzo kwanza nyinshi ngaze maze kugenda hariho n'uruti ngaho kandi ruheruka kugenda imirima yose iratwagwa.
Aho twifuza yuko mwacubaka neza bakagira akantu k'agakanevu kimba ritiye kamena amazi hirya hama abantu bakoroherwa kubera abana benshi bohererayo.
Turashaka kubibara ati nyene gihava kibahitana nyene n'Imana nyitwitungi gusa nta muntu aragwa Imana igumikinga nimba cyo kubakwa bigakumva mukoze cyane.
Abajeje intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko ico kimanga gishobora no guhitana ibarabara riva mu gihugu ca Tanzania ni barabara ricamo hafi 70% z'ibidandazwa vyinjira mu Burundi biciye ku mpaka wa Kobero. Nikindi Mpabazi Jean Berik Masi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga yogera ko mu gutabariza ababa iruhande y'ico kimanga
mwiboneye nyakubahwa ko natije kihomo kamwabonye bigoye ko twebwe ari Muyinga turonko uburyo bukwiye bwo kugihagarika. Asaba rero ko ababishoboye bose umwe wese bivanye no burya fise na cyane cyane ubushikiranganji bujeje ibikorwa bya leta ko bogira icyo bafashije kugira ngo ibarabara rya kaburimbo niricike kuko ricamwo ibintu byinshi cyane biva hanze y'igihugu.
Alain Guillaume Bunyoni arongoye ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga impanuka avuga ko akamo bategwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga gafashwe nkama ahagarariye leta muri ugo rubanza icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asaba nyabuna abo biraba bose kurondera aho bimurira abo banyagihugu kugira bahakore.
Tugasaba intwaro cyane cyane abajejwe gutunganya ibisagara ko aho twabonye bijya bihomoka ko borondera abenegihugu baba hajya aho dushobora kubimurira hanyuma tugaterera kugira ngo hajya ahantu hakokwe kuko mu minsi mikeyi ubwo twabibonye bajya abantu bose bazobyuka usanga twabahuse. Dusaba yuko kuba inyigisho mu kugira ngo babyumve hama twategurira handi kugira ngo ituzobabure kandi twaburi
sindimwe asigura ko ibiza n'isibe bituruka ahanini kuguhonyanga ibidukikije ku ruhande rwa leta aratera intege abagwiza tunga kugira baterere muri ico gisata
kubiya rero tugwanye guhonya amashanga twifuza abikoro twabo canke abadandaza yuko bofasha mukuzana bya byuma bishobora gusahiriza kugira ngo ibiti bidusubire kubihonya kugira ngo kandi bishotse n'inkwi zigabanuke baze bazanye bimwe byo gucana tudakoresheje inkwi leta y'u Burundi iremeye kubafata mugongo muri bimwe bita byo kugira yaobeye cyangwa hanze
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aremerera abagwiza tunga kunaborohereza no mu gisata cyo kubika amazi hamwe no kuvomera imirima muci imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bariyamiza imashini ni komisiyo y'amatora yamaze kwemeza ko zizokoreshwa mu matora baranasaba kandi guhabwa amahirwe angana ku bakandida bose mu binyamakuru vya leta umumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana aradoidonido kuri iyi nkuru
Mu nyandiko yasomewe Kinshasa na Theodore Ngoyi Ilunga Wansenga wiyamamaje nk'umukandida w'igenga akaba aturuka i Lubumbashi hagaragara mu rutonde rwa bimwe mu by'abakandida president banenga kandi bimwe muri byo basaba ko bikosorwa byihuse muri byo harimo kuba mu biganiro hagati ya komisiyo y'amatora seni n'abakandida president hatarabaye mu bwumvikane mbere na mbere ku ngingo yo kureba niba imashini zitora zimwe cyangwa zitemewe n'itegeko nshinga cyangwa iryenga amatora abakandida bavuga ko president wa senati yigeze yemera kwiganirwaho nyamara umubare munini w'abakandida president babyifuza harimo kandi n'ingingo ijyanye n'ingingo bihe y'amatora niyubahirizwa rya buri ntambwe mu ziteganywa zose aba bakandida kandi bavuga ko ingingo ya gatanu y'itegeko nshinga ivuga ku burenganzira bw'ibanze bw'umuturage bwo kuyoborwa na perezida n'abadepite batoye mu buryo bwa demokarasi kandi komisiyo y'amatora nayo ikabirebwa niyubahirizwa ry'iyi ngingo aba bakandida bavuga ko bashyigikiye amatora yifashishije impapuro z'itora kuko arizo zemewe n'itegeko bagasaba ihagarikwa rya gahunda yo kuzifashisha imashini z'itora basaba yubahirizwa ry'ingenga bihe y'amatora iteganya ko kuva tariki 22 z'ukwezi kwa 9 kugeza kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka impapuro zose z'itora zaba zaramaze gutegurwa kuko ari bwo buryo bwonyine bwemewe n'itegeko rigenga amatora muri Kongo mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'umuturage wa Kongo bwo kuyoborwa na perezida n'abadepite bitoreye basaba ko gutegura impapuro z'itora mu kimbo cy'imashini bidakwiye guhindura na gato ingenga bihe y'amatora ateganyijwe tariki 26 kuboza uyu mwaka basaba seni kandi gusuzumana ubushishozi urutonde n'imyirondoro by'abemerewe gutora abanditswe inshuro zirenze imwe abiyandikishije impitagihe n'abafite imyirondoro ituzuye byose bigashyirwa ku murongo Indi ngingo ikomeye basaba niyo guhabwa amahirwe n'umwanya bingana kandi mu buryo bumwe mu bitangazamakuru bya leta ku bakandida perezida bose cyane cyane kuri televiziyo y'igihugu RTNC aba bakandida basaba ko hashyirwaho komisiyo ireme imigendekere y'amatora kandi hagashyirwamo abahagarariye abakandida kugira ngo bizere neza ko buri kimwe gikorwa mu mucyo nk'uko amategeko abiteganya basaba kandi abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso bakurikirana niba amatora arimo ategurwa hisunzwe amategeko bagakomeza gusaba ko imashini z'itora zitazigera na rimwe zikoreshwa kandi abari kuri liste y'itora mu buryo budasobanutse bakavanwaho basaba kandi umuryango mpuzamahanga n'imiryango inyuranye y'Abanyafurika y'akarere yo mu gihugu imbere n'indi yose kugira uruhare mu gusaba ko itegeko nshinga ry'igihugu iry'amatora n'irigenga imikorere ya seni yose yubahirizwa kugira ngo hazabeho amatora mu mutuzo Nibutse ko abaturage kimwe n'imiryango inyuranye batahwemye kugaragaza ko batiteguye kujya mu matora mu gihe hakoreshwa imashini. Itegeko rigenga amatora nta na hamwe rivuga ko imashini itora. Ni ibintu badutuyeho. Niba komisiyo y'amatora igitsimbariye kuri izo mashini, izajya mu matora yonyine kuko twe nta kizere dufite izo mashini. Tuzitabira amatora ariko hadakoreshejwe izo mashini zo kwiba kandi byakurura imvururu nyuma y'amatora.
Ile mashini kabisa tunaipinga
Iyo mashini rwose turayanze ntituyishaka kandi niba ari n'amafaranga yabuze yo gukoresha amakarita y'itora batubwire buri mutura yatangi dolari ryo kugura ikarita ye ariko iyo mashini yo ntituyishaka
lakini ile mashini tunaikatala
ça c'est pour triquer et pour voler les voix des
bigamije uburiganya no kwiba amajwi y'abaturage ba Kongo dusobanukiwe amanyanga izo mashini zikoreshwa niyo mpamvu tuzita imashini zo kwiba si imashini z'amatora niba komeza ibyizo mashini ubwo bazaba bashaka irindi
tanga si on amène des machines voter c'est-à-dire que on cherche encore la guerre
nyuma yuko hatangazwa urutonde ntako karwa bemerewe guhatanira kuyobora igihugu nubwa mbere abakandida perezida bagaragaje uruhande barimo kubijyanye n'imashini zitora Seni yagaragaje ko zidakoreshejwe amatora yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka atashoboka n'igika kindi gisa nk'igisuka amavuta muziko kuko abaturage bagiye bagaragazanya ubukana ko badashaka izi mashini mu gihe ubutegetsi bwo bugaragaza ko nta bundi buryo bushoboka amatora yakorwamo hatifashishijwe izi mashini Iyi nyandiko iriho urutonde rw'abakandida perezida 11 ntigaragaraho amazina azwi cyane nka Tshisekedi Chilombo Felix Kamere Lwakanyigini Nkingi Vital ndetse na Badi Bangantita Sami wabaye ministri w'intebe Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
urakoze Claude kuri iyo nkuru Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC n'umwanya w'ikiganiro muri kirukuri
Amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye ibuvunyi
Ari none yosake yagutayizana ngo ndayiteke
Wapi indayitwara mu ntoki
Nyamba wibaje ko tugenda ni modoka nzuba ndaguhetse kuri moto uronye ninye nufata na sakamea
ndi yaranja ukatomeya
Dada na masakamea anyuga bashe none
Mwebi ntavyo mwomenya ni vyacu
Oya navyo twomenya nyene
Tekera niko gari ho sha twigende Ko ntuna kugiki
Turagenda ntugiye kibazo uri kumwe na mwami
Yo ehe nokuru kwimana sezerage
zitara Ba rero uratanguye tekana none gahise Cere nubizi ngene ntwara moto
Agamama
Banyita pilote international
International
Wewe gusubonye nakije moto je mwami Duhagurutse tuzuba dushitsi rusangi
Nawe moto yahura yishi Kamani, hawa ngrasi moto ni ndegi.
Ishani ndegi gira hasi. Tuye mirasha.
Ekeringa.
Ahugo.
Sa?
Na utu kumbaduta. Che, numbumengo.
Nibiki kama.
Numbumengo sinotana suye kugirageza ngumbuka ni nurugia musata watibere.
None gashamu ngami. Na wanya konu mga ambira wagirageje kumubaza. Ari kubitage nze neza. Wana wanya ukobja havuye biheru kunu.
Kira subiye ngamuhenda henda pore pore kira yobimbwira. Yerega burya abantu yo bayatse bakavugana ubukeboke ariki yogira icambwiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Yerega yise ujya musatsa wazibera niwe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbwiye ntawundi nzoro nkambwira ukuri.
Erega ndavyumva mwami kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva
hanyuma kandi nkubu bishitse na wagapfata abimbwiye bizuba bihetse. Ntakuri nzopfa me.
Sha mwami ndavyumva kutorohewe. Sirutukora amaze kwizera cyane kujya musaza wazibira azoguha umuco. Ngo nyene warabonye uko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze.
None gasharise mpebe nagerageje. Ubu rero byose mpebe.
Oya suguheba shamba. Suguheba none gashamwampi ko bakubwiye kujya musaza wazibira mu mutwe bitameze neza kubera ingorane yaciyemo mu ntambara. Yogirisha kubwiye hoho wumenya gute ko ari kuri.
Mugabo nipfyo.
None waho nyene ntibavyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe. Reka tugende tubandanye ducukura muri zirya dosiye twakuye muri etat civil. Peut-être hari naho nawe wokura mu muco.
Urira moto twigire sha. Zanje ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye.
Yo, mwami. Batirindire mwami, rindira mwami. Telefone yanje mwami.
Telefone yawe yakitse.
Nibigiye kuri etat civil.
Oh ya.
Telefone yanje.
Verifya neza sha.
Ibyo nayo ufise.
Uwaba wayibagire kuri etat civil gute kandi neje mu byuro twari ko turaraza dosiye twafoto.
Uyaye bari.
Babaho muri sakame. Babaho muri sakame harije usanga ari.
Mana ndagusabye simbe nayisizeyo. Wa. Poche te inda.
Sha. Hari. Uwe. Uwe ni wagira mariage uzuvurondera n'umugabo muryamanye dakurahi. Nani uko kwari ifise nga?
Tubakaje.
Epona byawe.
Namara gusa tugende.
biro gishikirijwe mu mucumba gute eme je wa kubganja numba mengo e karibu muhe erego sande tukira dutangure
murarinda yego ugatangura inama ntari
harabanyabugo bari bacikirije cyumviro cuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya cyujya muri ma waranduwe kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe nabandi twaciyemo none uvyumva gutega muhe icyo cyumviro uragishigikiye
nagira ngo nibindi kirumbwire urabitereza ko giye ntokwigera mpuzi ivyumviro nabanyabugo cyo mugabo ntacho ndapfa kumviriza
erega nubundi mwehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese igikuru nuko umwe wese yo kubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyawe
ntacho mwehe ndumva ndumva uri kuratera intambwe reka rero tubanaye tuganira yego ijambo ni ryo wese iba fise icyo yifuza gushikiriza abandi ego nora ndabona ko yahagurutse nora fata ijambo
asante jambo tena
mama hola mahola
tosanjewe numvise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye
ego
ingorane nyabaki
duhane jambo
ndio wenyewe wajui jewe ndifuvye sifise papa
kwabuni na papa wa ofisi
kafungiri kuchuchana
wapi yarafuye kera sasa papa yari murovye kabambe kabisa ye mwenyewe ndio alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Zima
ukishime bwiwe urumukurishiba fundi
sasa niwe yatanga imboga ya rusangi na mugereko
ukishime bwiwe
alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa
tukumtulize kanza mumbe
munisikilize sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikia wivu
nyamanyinga
batangura
kumumvira
inzigo
umvisha gafundi
ngo yabatwa Yesu
umfa rero bwabo beshi bw'abanyamuko
cyangwa ngo naweza endelea sasa umusumwe alingia mumai agarudi maiti
tuwe mungu wacu
abasuma bavuye hakujya rusangi baje kumwiba bwato bacha bamuta mu mazi
bwabundi nuko byake
papa akishakufa jewe na mama nabo tuvukana turishi mubaya sana baraturukanye mu nzu twari dupanze kubera na mara yo kuriha ration hakuna badogo yangu baraye bayishure sasa mpaka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri atukujua ta verite ata moya twarindiriye ubutungane nitwabubonye
no utubabara twari tuzi ko bashikiwe n'ingorane nk'izo kubera abanyarusanga iwacu
sikia funderi nao papa abamwishe bavuye iwanyu sindabagiriza mwebwe apana vraiment simwebwe mwese batu barusangi mwamwishe alakini sio tu tunataka ukweli tumenye ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo
mbebasha baba hungu bari mwe ya position mkabumenga ibyo byose akagira kacanye
Hagrahunye.
mugabo namwe mwari
ipanze usha ubu ni byoroshye mwumwe reka ibugaho twahora baratwirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi
murarabe neza abagabo murabona ko atari kure y'ibarabara rijibupfu
ubivuze nkubizi nubone turacyari ko turabe nyine tuyinstara neza reka nta gahengo baduhasha abaguma batwiruka ko
Nyata
natwe ntanibikoresha bikwihita ufise kuva mutama gitahunze sha ibintu biracumba gese no kubesha urazi ko ari we yahora duho buryo
none nagira muho mutama arajaraza kubaraba abanga
wapi yabanje kwika mufura wangu none we hoguti
sha ndakubwira
irusangi ubandanye wopera
reka muhungu reka nubugesera mutama twarabandanje dukorana jarampamije ku telefone
wewe bandanye wopera kujya nyine
mugabo muhungu iraho ndiko igi ntwara gatwe mwishwanje mutama nawe yari ikinjurie
nze wa muhungu na none ushaka yerekane bamurume
ndabyumva mugabo jewe natanguye kubona ko ibintu bya mugabo ari kare aratujanamwe ari danje mwishwanje
danje gute
danje
gute
none ka muhungu nkajewe ko bigira ibintu yakurukana igipolisi genzo gihungira
hehe kinjuru tufata muheto
mama
ugumye hari barakuruma nakazi kawe
sha ishamba nalariciye mu nize nishwa zobambira yakwitongo bazopfuma batindaho
ndakubyira aha twebwire rero ko turi ngaha imbehe rari rutaragaza nta matongo twari dufise cyangwa ubaza ko tutatwifuza kuba mudacu ariko ntacoshe ndakubyira turaze ko turi kumwe n'umugabo mutama wacu giti n'intare azohadukura futane turataha kandi tuzotahana insinzi nica ndakubyira
ahubwo jewe mbona umenga ibyurya mugabo twari dukwiye kubyitondera bukebuke tukaraba neza wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabi tuzohava dusanga ariko araduhenda ngo turo turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe twari dukwiye kuraba tukamuva inyuma ataraduta mu rudubi
tumuvinyuma
nyine tumuvinyuma
ale fatyo muhimbiri
no Mwuhi Nawa wenye gezesha Mwuhi nene nibichi kumengu sihuli Kandi kupacha getupa munama Wakundumeze ukuno wewe Nibichi Wapi nibishoboka Uhiya nibishoboka
Ibiki bitashoboka
Uhiya nibishoboka Nani habija binu Nura ya fuzi Zio shora kuwa livyo
Mbebasha mwuhi
Nuhone yari kutenda Akabeshi binu habija Kule papa wiiwe, hikai kufina. Shaa, nyene, joba kukuli. Ii, fonde, nakukiri. Ahoho, goba rotubi.
Rotubi?
Nonugomba, umuhile komu hiyari hobo wabara mwenzirero. Fonde, jewivyo nakutze numva muhira. Nakura hii, nibindi. Mkabo, siwewe nyene? Noneka fonde, wewe. Nafyo ziko twakuze batubwira kwa ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera ku mwihi wacu rusangi ngo bakiba ubwato bakagenda bishe n'abantu
yego
nandi nibyo nahora numva none bijya nura yavutse umva byoba byugute ari hamwe byoba ari byo hoho fundi byose byoca bicangana yewe mbega mukama w'ikigo twoca dufata iki tukareki
Uko,
jewe byangaro yakenge wa muhungu
gute
tuzohaba dusanga babatama bacu baradubeshe
neko
gute neza na neza tuzosanga kaiza kibyabaye mu karere hagati y'abanyarusangi abanyabugo n'abanyamugereko batigeze bakatubwira uko kari
neko
hewe ko baratubeshe rero birashoboka ko batubeshe aho kutubwira neza uko ibintu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye gusaba tubuganiza mu kwako batumvisha ko ingorane zose zabaye aha mu karere ngo zatewe n'abanyabugo
yego
kanura kamba bacenze
rero nawe uratangwe
sinarenze ko nawe
yahuye n'ingorane nkatse mana ya kabone nawe nyene yaratunuye ku mutima
rero nawe utangura bya bintu by'ibyawe fundi
kamba ba
yatunuye ku kandi batunuye kugira ngo niwe abanye we nyene fenda gusavye twebwe twarababaye he abanyabugo twebwe nta kibi badukoreye
nico gituma rero bijya nora yadusabikanirije cyari bika kutubera icinkwa ego tugatahura ko bwa bundi amabi yabaye mu karere yadukoze ku twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabi yose uko yagiye arakurikirana tubirate neza twosanga twese tubifisemo uruhara
Babikunda, bagisanganye na mwami.
Ibiganiro rero twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika, aha niho bigarukiye. Tushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi, kuri mikoro mwari kumwe nanje Vide Niyongabo. Tubashimiye mwese, rero mugire umugoroba mwiza, mubandanye mwumviriza radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.